Gechi sazi tanuzi joro kuru iwambere ni hurugo guurongo ye kaktinya bagere zone gihosha komine na hangwa guate gwa amagere nadaviri na bantu batazwi avuka kubo wabari bahagaze inyuma y'inzu yiwe Celestina Himana Badera aratubwira ingene zagenze
haheze nk'iminota 5 tujyamye chatumva ikintu cya mbere bakuteye kuyibati cyo kintu kica kiramandagara gatoyi chatumva kiraturitse rero cyaciye giturikira mu cyumba cy'abana hama nko mu misegonde nk'itatu chatwumva ikindi kintu bateye icyo nacyo rero bagiteye hejuru y'uburyamo bwanje ku mabati mu cumbi wanje ariko imana kirakinga kica kiramandagara kica gikorokera ku rundi ruhande rw'inzu kica kimenagura ibiyo byo ku cumbi wanje abakomeretse ni babiri hariho umwana wanje muto yafise imyaka 5 yiga mu mwaka wa mbere hariho n'uwundi umubofre wanje yari yaje kungendera avuye ibukavu we yari umushitsi ahubwo rero niwe yakomeretse cyane gose kuko yo grenade yaramutabaguye ku buryo budasanzwe
warongoye kapite nyabagere avuga ko ico gitero cara gikozwe ku rugo rwiwe gifise intumbero ya politike Celestin Nahimana Badera avuga ko ico gitero acyaka ko bahiganwa mu matora y'abarongo ya makartie aheruka
ibaza ko nimvo za politike zirimo je mvuze yuko ari imvo za politike bisigura yuko igeje natogwa bahejeje kuduharurira amajwi cye narabonye neza yuko hariho abo twahiganye batashoboye kunezerwa n'ukungene natowe ndetse baranavuze n'amajambo menshi yuko nawo ntowe ntazo batwarana ikigira kabiri je nsanje ndumuyoboke wa FNL FNL iyoboka gwa sagato leta n'umuvyeyi wa bose ntigira abo kingirana bidakingira savye yuko no kingirwa je n'umujyango wanje katunganiza bene gihugu ko bantoye banyizeye kuko bashize imene babona yuko ndabishoboye
Celestin Nahimana Badera asaba amatoza yihuta kugira bakoze ubwo bubisha bamenyekane bongere bahanwe hisunzwe amategeko abatwago ba Celestin Nahimana Badera bamenyesha ko baguye mu gahundwe bumvise ko indongozi yabo yatewe bagasaba ko ibikorwa by'ubwicanyi biriko biraba muri kino gihe byohagarara abarundi bakibera mu mahoro
cyaseje ko umuntu wese yokwezwa umutekano ahari hose icarimo nica koje ishore
bamaze imbisi bavuga ibiganiro byo byubivuga kwi
cyemo n'umwanya ryo washira imbere kugira ngo twigabanye igihugu bandi ko bujyama muzabo urayo busa kajyama neza akagohika bukiye akaje ku mirimo ya misi yose
ahandi umutekano wahungabanye kuva mu gitondo cyo kuri wa kabiri ni muri zone ya Musaga muri komine Muha icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko umuntu yari ku ipikipiki yateye grenade abapolisi bari gusaka irwanisho ku ibarabara rya gatatu haca hakomereka abapolisi babiri n'abasivile batatu icyo gihe hanumvikanye amasasu menshi yatumye abadandariza mu isoko yo ku Musaga bahagarika imirimo basubira kugurura nk'igihe cy'isazi 5 zo kumutaga OPC Pierre Nkurikiye yatumenyesheje ko muri ivyo bikorwa byo gusaka irwanisho muri zone Musaga hafashwe inkozi zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov no kumuhingamo wo kuruno wa mbere kumutakura humvikanye amagrenade abiri yaturitse n'amasasu menshi kugira tumenye ibyahononekariye twarondeye icegera cy'umuvugizi w'igipolisi bwa telefone kiwe ariko ntiyashimye kugira icyo bitubwiye ko I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.